Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe neza mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibararekurwa impamvu yaba ari iyihe.
Inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa n'inyigisho ingene abakuru b'imitumba abajeje imitumba abamustanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore kubira kwinjira mu ngo zabo.
Minisitiri w'ubutabera w'u Burundi Jeanine Nibizi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru. Mu Rwanda urubanza rwa Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bahoze ari abayobozi bo mu mutwe wa FDLR rwasubitswe, urukiko rufite akandi kazi kenshi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden aratangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica imbaga mu gihugu. Abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar birukanye ambasaderi uhagarariye igihugu cyabo mu Bwongereza kubera ko ashyigikiye uwo bakuye ku butegetsi Aung San Suu Kyi. Ikaze muri aya makuru turayinjiramo ku buryo burambuye mu kanya gato cyane muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Tanzania. Abanyamakuru batunguwe n'uko leta imaze gutangaza ko izafungura ibitangazamakuru bikorera kuri internet gusa. Nyamara umukuru w'igihugu umutegarugori Samia Suluhu Hassan yari yasabye ko ibinyamakuru byose byahagaritswe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida John Magufuli bigomba gukomorerwa. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwira ibindi.
Muntango zino ndwi niho Perezida mushasha wa Tanzania Madame Samia Hassan yavuga ko imenyesha makuru vyugawe ku ntwaro ya President John Pombe Magufuli bitegerezwa kugurugwa. Muco bamwe bariko bita indimi zibiri muri leta imwe, abandi bagafata nk'ukwihindukiza. Jackson Musigwe avugira leta nshasha y'ico gihugu yavuze ko ino ngingo yega imbonesha kurezi kurera kuri internet gusa television en ligne. Urunani ruhurikiyemo abahagarariye ibisata bitandukanye byo kumenyesha amakuru muri Tanzania rwabwiye Ijwi rya Amerika kwibi vyerekana ko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru agambararira umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru w'urwo runani Neville Mina mu majambo yiwe yagize ati: mwitangazo uvugira leta yahaye amenyesha makuru mu ntango zino ndwi yaratomoye ko president yari yasavye ko hugurugwa ibimenyesha makuru vyose atana kimwe kivuyemo. Kuba rero yivuguruje vyerekana ko abamuhinduje ari abari mu bushikiranganje bwo guhanahana amakuru kuva ku ntwaro ya Magufuli. Abo nabo bugaye ivyo bimenyesha makuru. Umwe mu bigisha ku ishuri ryo kumenyesha makuru riri i Dar es Salaam nawe avugana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko adatahura ingene umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru atanga itegeko uri munsi yiwe akaza kurivuguruza yitwa ngo ariko atanga umuco. Ku rundi ruhande umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Innocent Bashungwa yasiguye ko imiryango y'ibiro vyiwe yuguruye kumenyesha amakuru bicugaye vyifuza kugurura. Uyo yashimangiye ariko ko vyugawe hisunze amategeko, gutyo ukugurwa kwavyo bikabwirizwa guherekezwa n'ishirwa mu ngiro y'ivyo bisabwa gukora. Abaharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu nabo bibutsa ko atabwisanzure bw'igice bubaho. Kuri ubwo bagasanga ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru bwo habwa bose atakuvangura. Mu bimenyesha amakuru bitanu vyugawe, kimwe citwa Kwanza TV cegukira uwitwa Maria Sarungi atavuga rumwe n'ubutegetsi nico conyene kimaze gutezurigwa.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden ari kumwe na Minisitiri w'Ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru Merrick Garland araza gutangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica abantu benshi mu gihugu. Mugenzi wacu Tim Ishimwe arabitubwira neza.
Muri iki gikorwa abategetsi bombi baragaruka ku itegeko ryashyizweho n'ishami ry'ubutabera rigenga imikoreshereze y'imbunda, aho rivuga ko hari imbunda zigomba guhagarikwa gukoreshwa cyane cyane izidafite nimero ziziranga ku buryo bigora cyane abashinzwe umutekano kumenya igihe zakoreshejwe mu gukora ibyaha. Minisiteri y'ubutabera irateganya kandi gushyiraho icyitegererezo cy'amategeko nshingirwaho aha abaturage n'abashinzwe umutekano ubushobozi bwo gutanga ikirego mu rukiko gikumira mu buryo bw'agateganyo kudatunga imbunda umuntu wese waba ukeka ko ashobora kwigirira nabi cyangwa se undi wese. Iri tegeko kandi rigamije no guha za leta ubwazo uburenganzira bwo gushyiraho amategeko agenga ibyo gutunga imbunda. Mu gushimangira izi ngamba nshya kandi haraza gushyirwaho gahunda yo kujya hakorwa raporo y'umwaka ireba icuruzwa ry'intwaro hamwe n'ibikorwa byo kugoboka abahohotewe. Iyi gahunda yo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'izi ngamba ije nyuma y'ubwicanyi buherutse guhitana abantu 10 muri leta ya Colorado, aho bari mu iduka ricuruza ibiribwa n'abandi 8 biciwe mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Ibitero nk'ibi birasaba ko habaho ibiganiro mpaka ku kibazo cyo kugenzura imbunda muri Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Ambasaderi wa Myanmar mu Bwongereza yirukanwe n'abakoze kudeta uyu munsi ariko yagiye ku kazi bisanzwe, asanga umwungirije yafunze amufungirana inyuma ahera rero inyuma y'inyubakwa kubera ko ari ku ruhande rwa Madame Aung San Suu Kyi wavanywe ku butegetsi n'igisirikari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Ninahazwa ugarutse.
Ambasador Kiao Zalmin yabwiye amenyeshamakuru ko icegera ciwe camugaranye kimubuza kwinjira ku mategeko yatanzwe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi. Mu itangazo yasomeye imbere y'ubuserukizi bwa Myanmar i Londres mu Bwongereza, uwo mutegetsi yavuze ko bamwe mu bakozi biwe barimwo abadiplomate bariko baraterwa ubwoba ko bashobora guhanwa mu gihe batokwemera kuyoboka leta ya gisirikare iri kwitegeka Myanmar muri kino gihe. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu mu butumwa yacije ku rugaga rwe rwa Twitter yateye ivyatsi ico yise igikorwa kigayitse c'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Myanmar, yongera ashimagiza ubutwari bwa ambassador Kiao Zalmin. Ibi bije bikurikira iyicwa ry'abasivile 11 bari mu myerekano yo ku munsi wa mbere. Iyo myerekano y'abadashigikiye abasirikare batembagaje ubutegetsi ibandanya mu mihingo itandukanye, yakomerekeyemo abasivile 10 barashwe n'abasirikare, abatari bake nabo batabwa muri yompi nk'uko service y'ijwi rya Amerika muri Myanmar ibitangaza. Kuva imyerekano y'abanyagihugu bipfuza ko Madame Aung San Suu Kyi asubiza ubutegetsi itangura mu kwezi kwa kabiri, amashami yigenga yemeza ko abasivile bababa amajana 600 ariwe bamaze kuyicirwamo. Muri aba harimo abana barenga 10. Abatewe muri yompi muri rusangi bagera ku 500,000.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abapolisi barashe amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo yo kwerekana ko badashaka abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Team Ishimwe na waragarutse.
Urubyiruko rubarirwa mu 100 rwo mu burasirazuba bwa Kongo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere. Ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro ruvuga ko zananiwe guhagarika ubwicanyi bw'abasivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu 330 aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira. Burugumestri wa Beni Buhindo Bakwanamaha Modest yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za MONUSCO zava muri Beni. Bwana Buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda. Umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo. Kugeza ubu umuntu umwe niwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo. Umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri Beni, Clovis Mutova, yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko MONUSCO igende ikava muri ako gace, asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro.
Noneho tujye muri Benin. aho naho abasirikare barasha amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo bamagana uburyo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku cyumweru yateguwe. Umuntu umwe yishwe, abandi batandatu bakomeretse. Fidele Niyongabo arabitubwira neza.
Ivyo bibaye iminsi itatu imbere y'uko President Patrice Talon asubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu. Izo nteko mu ntango zarashimye kibabaza mu maso, mu nyuma hahava humvikana ngo imyiyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana. Umuyobozi w'ibitaro vyo mu gisagara cha Save, Jose Gojo, avuga ko byakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi batandatu bakomerekejwe n'isoro, amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ivyo bitaro. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na President Talon ubu avise imyaka 62, bavuga ko bakumiwe ku bijyanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta. Bene kiri hagati ya Togo na Nigeria mu kigobe cya Guinée cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimo kenshi umutekano muke. Yamara abanebagura leta bavuga ko icyo gihugu caranzwe na gahotoro nyuma ko President Talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka w'2016. Azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'Imana. Benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barangiwe guhiganwa.
Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Ministri w'ubutabera Janine Nibizi uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, yagarutse ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibarekurwa. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iki kiganiro.
Mwiganiro yahamenyesha makuru kubijanye n'imikorere y'igisata cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma ingingo ya perezida iha ikigongo y'abanyororo itaraje mu ngiro, kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa igisinywa. Janine Nibizi yamenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine.
Twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza, ndetse hakazotangwa ni inyigisho ingene abo kuru b'imitumba, abajeje imitumba, abamustanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye, bakabakira nk'abo bahorana, bakabakira nk'abavukanye imbere y'uko bataha, imbere y'uko basubira iwabo. Ihumure ni ryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije, kandi niyo bazoba bari bazoguma bari kubarakurikiranwa.
Ntabariza arimo amashyirahamwe ahanini agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasabye ko afite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro. Jamarinshi Imana mukuru waryo,
ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabo naho 2050 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko ari abantu benshi bogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twende dutegeka twariko turavuga nk'abarundi bakundi igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu. Tuvuga tuti ni hafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afite ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira.
Ibi umfatso Nibizi yasanga atampari bikwiye gutera
wa muntu wa mufungwa turamurekuye ni yitahire y'amafaranga atayarishe, none wabaye umubyeyi wande waretsende. Iyaba ari ngira ngo nka leta nyene mubyeyi ari nkajya mande ngira ngo yinjira mu gihugu, hari habasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hari habandi kiri umushikiranganje w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari babavuga bati turi n'abantu aho nikora bikigwa bikarabwa neza tifumbure none kuyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza akava hehe kigaheza kikigwa ingena ayo mafaranga azoriha n'uzoyariha mugabo nitwoca tuvuga ngo muri rusangi ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishyi y'akababaro y'ibyo yamukoreye mutu uwo muntu nacata n'ubundi ni wamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishyi nicyo gituma leta ari umubyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura
kugeza ubu ariko hamwe mu mashyirahamwe yahannye agateka akazi na muntu wabona muri note bajya kure kureba abanyororo uruyeri gukungumiza mu munyororo wabafungiwe ibyiyumviro bya politike nk'uko Jean Claude Ntiburumunsi yajejwe amategeko muri akate Burundi yabyiganije ujya Amerika mu minsi ishize
tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye mu myerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwirwana bashigikiye imigwirwana gacu usanga biri muri ibya byaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico cyaha iyi ngingo utamuraba cha bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
mu mabahero 11 yagize Burundi habarizwa abanyororo barenga 212 n'amajanindwi mu gihe afite ubasha bwo kwakira abatarenga 4,494 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko rikigongwe imbohe 5,255 ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero eroje urika neza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika umuntumbere wo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi president Evariste Ndayishimiye yafunguye inama ya gatanu nkuru y'urubyiruko yo ku rwego rw'igihugu igitega umurwa mukuru wa politiki yabasabye kwanga gukoreshwa nabi mu bya politiki umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda araduye inkuru irambuye
inama rukokoma y'ugwaruka yabereye igitega ku murwa mukuru wa politiki yitabwiye n'abaserukira abandi mu gwaruka rukiri mu mashure ugwarangije amashure abaturuka mu mashyirahamwe yigenga abaturuka mu migambwe n'abandi intumbero yo nama nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no gukangurira urwaruka kwirinda indyane za politike nyabuna biteho iterambere
twebwe mu Burundi tumenye yuko icari cyabatunyoshe ari injyane twagiye turacamo naye handi Burundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere none rero ko twavuye muri zo njyane tuje rero ku rugamba rumwe rugamba kugwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo harangwa n'ishyari niho urwanko rubarizwa hama imiryano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo uko rero dusangiye umwasi icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe umwe wese azari intererano yiwe gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde
kugira ubwo gwaruka rushike kwiterambere rirama abategetsi batandukanye bitavyo nama barimo umukuru w'igihugu mushikiranganje wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abashinga amateka n'abashikiranganje batandukanye basavye ubwo gwaruka kwirinda ibyayura mutwe kwirinda kwicara batumwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbo n'ibindi mugihe benshi muri ubwo gwaruka buca rusubira gutangura igice cya gatatu c'amashure perezida Ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza cy'umugera wa corona
kugira ngo ku munsi wa mbere baze ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi kandi ndabasabye gwaruka banyeshure mwese muifate nkankama ntihagire umunyeshuri numwe azoja ku ishure atipimishije kuko azobagiye kwanduza abandi
umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe Tade Ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatanu w'igendwi
irasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku 30 basanzwe biga mu mashure yisumbuye y'indaro igihugu cyose boza kwipimisha kubuntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu ukuvuga iminsi 3 nuko kugira ngo bakigwe mu ndaro tuzaba twahaye agapapuro kerekana yuko ata mugera wa coronavirus bafise kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kwipimisha birabaraba
umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akajyo ko kwigisha ubwo gwaruka gukunda igihugu ngo yindura ingendo kwankira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi ugwaruka mu gihugu cyose ruhamagarirwa gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu ugwaruka rurashima rugasaba ko gukoroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi aha perezida Ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'ugwaruka iheruka gushigwaho na leta inama nk'iyi igize gatano mu kiringo c'imyaka 2 gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwasubitse urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa FDLR Ignace Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana Ignace Nkaka bakunze kwita Raforge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara warukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe Ibihabaye ni iby'ijwi rya Amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo inyanza mu majyepfo y'u Rwanda risanga kirafunze Ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika urubanza kubera inteko iburanisha urubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha iyo nteko iburanisha urubanza ikuriwe n'umucamanza bwana Antoine Muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera naho bariganwa 13 ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana Jean-Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya genocide woherejwe n'igihugu cy'Ubuhorandi kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka ushize 2016 aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda baregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi. Bombi Inyasi nkaka bakunze kwita Forge Fils bazeye wahoza avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Bega Kamara bemera ibyaha bine muri bitandatu baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa FDLR ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare rwarwo rwose mu kurema. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uwo mutwe wagiye ugaba ugahitana bamwe. Bavuga ko nta ubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza kugusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange, bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba. Abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu, bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe, bamwe muri bo bakana bashinga imirimo ikomeye mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru nitwari twakamenya itariki y'urubanza ruzimurirwaho. Gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 ku mpaka wabunaga n'uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Nyuma yo koherezwa mu Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019, ubushinjacyaha barega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya Uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ahogira ubusaye ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric urakoze.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo bundi kwa gatatu Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gushyira ku mugaragaro inyandiko z'amabanga amwe n'amwe ku ruhare rwabwo mu Rwanda mu rwego rwo kugaragaza ukuri kw'amateka kuri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Abayirokotse barabishima ariko bakavuga ko Ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 27 genocide, aho abarenga 800,000 biganjemo Abatutsi bishwe mu buryo bwa kinyamaswa hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa karindwi mu 1994, byakozwe mu Bufaransa nk'ikimenyetso cyo kwamagana ihakana rya genocide. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron ashyikirijwe raporo yakozwe n'abahanga mu by'amateka. Ku nshuro ya mbere iyo yanzuye ko hari uruhare runini ubutegetsi bw'i Paris bwagize muri ayo mahano. Itangazwa ry'icyo gikorwa cyo gufungura ubushyinguro bw'inyandiko binyuze mu iteka rya guverinoma, cyane cyane inyandiko za Perezida François Mitterrand wo mu ishyaka rya gisosiyalisti wari ku butegetsi ubwo genocide yabaga, ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu baba mu Bufaransa Ibuka France, ryakiriwe nk'ikintu cyiza. Nyuma y'imyaka irenga 20 imibanire itameze neza hagati ya Paris na Kigali iyo yazambyaga hanini n'ikibazo cy'uruhare rw'Ubufaransa mu kwibuka kuri iyi nshuro hari umwuka mwiza. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa François Xavier Ngarambe yashimye intambwe y'ingenzi igizwe na raporo y'abanyamateka ba Commission de Claire, ndetse ashima n'umuhate w'u Faransa mu kuburanisha bakoze genocide bari ku butaka bwabwo. Abahagarariye leta y'u Faransa nabo bitabiriye imihango yo kwibuka, ibintu byakiriwe nk'ikimenyetso cy'ubwubahane ku ruhande rw'umuyobozi wa Ibuka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jean-Yves Le Drian yitabiriye umuhango wo gushyira indabo ku rwibutso mu gitondo. Ifungurwa ry'ubushyinguro bw'inyandiko ku bikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda ryari ritegerejwe kuva mu myaka myinshi ishize, kandi bigaragara nk'intambwe y'inyongera muri politiki yo kwibuka ya Perezida Emmanuel Macron nyuma y'aho ashyikirijwe raporo de Claire. Kuva ubu ubushyinguro bw'inyandiko z'uwahoze ari Perezida François Mitterrand, izo ari Minisitiri we w'intebe Edouard Balladur, cyo kimwe n'izindi nyandiko zirafunguye kuri buri wese nk'uko iteka ryasohotse mu igazeti ya leta kuri uyu wa gatatu ribivuga. Nyinshi muri izo nyandiko nk'ubutumwa bwa telegaramu za diplomasi, inyandiko zibanga, biri muri raporo de Claire yashyikirijwe Perezida Emmanuel Macron ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu. Iyo nyandiko y'amapaji 1200 yitsa cyane ku ruhare rwa Perezida François Mitterrand n'urw'abategetsi bakuru mu ngabo bagiye birengagiza imiburo bahabwaga ko hashobora kuba genocide. Zose hamwe ni nyandiko zibarirwa mu 1000 zigiye gufungurirwa rubanda, ndetse by'umwihariko izerekeranye na Bwana Mitterrand zo zari zimaze imyaka igera muri 40 zifunze. Umwe mu bantu bakurikiriye iki kibazo hafi yabwiye Ijwi rya Amerika ko hagiye gukurikiraho ifungurwa ry'ubundi bushinguro bw'inyandiko bikazakorwa mu mpeshyi. Izo ziganjemo iz'igisirikare zari zarashyizwe ahagaragara ariko zitari bwakoreshwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu banywanye, aya makuru naho ahumurije, dushimire abayatugejejeho bose, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.